Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze biradio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe Torture SOS Burundi riherutse gusohora itangazo rivuga ko ubwicanyi bukorerwa abigeme ahanini n'abari na rugo, itotezwa ryabo hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi byongeye kuva habonetse intwaro nshasha. Abarongoye iryo shirahamwe barashize ahabona amagenekerezo bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye ko. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe n'abarundi batandukanye bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi kugira ngo baduhe umuco kuri ubwo bwicanyi hamwe no kuri ivyo birego. Turi kumwe na Armel Niyongere, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe SOS Torture Burundi. Muraho Niyongere.
Amahoro neza Frederic.
Muraho murakomeye.
Yego n'amahoro.
Yego. Turi kumwe kandi na Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe AJAP Africaine, akaba nawe nyene akora mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu mu Burundi, akaba yitaho cane cane urwaruka. Eric, muraho namwe.
Murakomeye neza, turaramutsa kuri Visit America.
Yaho i Bujumbura mwifashe neza?
Ego, i Bujumbura ni sawa, akazuba kariko karaka, hari hazidutse umenga harakabeho kuko umenga imvura yagomba kugwa, ariko ubu hameze.
Ego me, reka rero tutarinze gutesha umwanya bumviriza ikiganiro, tuje kuri mwebwe mushe nta Hermel Niyongere, ibintu mwatohoje byifashe gute?
Murakoze cyane ko mu mwanya urumva twaragize abatohoza nk'uko dusanzwe tuyagira, hama turerekana ihohoterwa rikoregwa abakenyezi. Turavuga ingene abakenyezi bariko barahotega ubuzima bakicwa mu nyumuka, usanga uravye ukuntu batowe ibiziga ugasanga babanje gukoregwa ibyamfurambi, ukabona neza yuko hariyo ihohoterwa rikoregwa icyo gisata cy'abakenyezi. Hama tukavuga duti ibyo bintu ko byari wo umenga byari ko biragabanuka mu Burundi, byo bigarutse gute? Ikintu cyatangaje ni na gacerere k'abategetsi, ukabona neza yuko ataba ariko baragira amatohoza kugira akurikiranwe abo babagandaguye. Ibyo byose bikadutera impungenge, aricyo gituma twatoye kugira icegeranyo, kuko tugira ibindi byegeranyo. Icyo gihe twari kudukorera ku bakenyezi, si kuvuga ko dukorera ku bakenyezi gusa, dukorera ku bantu bose, mugabo turabona yuko hari ubwicanyi bwimonogoje, ariko tukabona yuko atajambo ry'abategetsi, atamatohoza, atabutungane buriko burakurikirana abariko bakora ayo mabi.
Ayo mabi rero yakozwe kuva aho haboneke intwaro nshasha.
Ibyo twabigize mu gihe dusanzwe turi mu isekeza y'iminsi jana, aho turiko turaraba neza ibiriko birakogwa na leta nshasha Evariste Ndayishimiye, kugira turabe yuko mu bisata bitandukanye mu minsi iza hazoba n'icegeranyo kiraba ibisata bitandukanye ku byerekeye muri iyo minsi jana. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kugira twerekane neza ivyaranze iyo ntwaro ibintu yashoboye gufasha muntu kibigahinduka muri iyo minsi ya mbere kuko vyama bibaho iyo waje intwaro shasha hari iminsi jana baha umutegetsi kugira barabe ingendo shasha canke amategeko mashasha ariko arashira imbere bizoraba mu ntwaro ibishobora gutanga umuco mu ntwaro yiwe imyaka azotwara
nihweje iyi matohoza mwakoze urabona ko nkuko mubivuze bwicaye bikorerwa abigeme n'abakenyezi niba mufise abo mwikeka ko bagira ububicanyi
turavye kw'ico gisata nkuko tutabwiye turakora amatohoza ku bisata vy'abarundi bose abagabo abana abakenyezi ubu nuko twagize iceganyo tubonye yuko hari abakenyezi bariko baricwa kandi bicwa ku ntumenga birafise ingene bisa ubwicanyi bushaka gusa usanga umukenyezi yishwe agatora ikiziga kandi bakamutora ari gusa urumva ivyo bikerekana n'uko ibeza yuko hari ibintu biriko birakogwa ariko tukabura ihumure canke ugukurikirana kw'abantu ariko bakora ivyo vyaha mu vy'ukuri rero abashobora gukufise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana abakora ivyaha nk'ivyo ni inyamiramabi hama n'ubutungane ariko kuva ibyo bintu biba nta munsi n'umwe turumva ijambo ry'abanyubutungane bagakurikirana bakagira amatohoza ni bya bindi usanga umuvugizi w'igipolisi ahise ahantu habaye ibyago akavuga yuko bagiye batangura amatohoza mugabo ugasanga nta matohoza ashika bakurikirana abantu bakora ibyo byaha kuko urumva nibo bategerezwa nibo bafise ubuhinga n'uburyo bwo gukurikirana abantu mugabo mu gihe batabikoze bica byitirira leta kuko abakora ibyaha bategereza gukurikiranwa amategeko gukurikirana abakoze ibyaha aratomoye ariko mu gihe adakurikizwa igihe adakurikizwa n'uko haba hariho gukingira ikibaba abariko bakora ubwo bwicanyi kubera bataba bariko barakurikiranwa n'inzego zibijejwe
bwashize habona amagenekerezo bw'ubwicanyi muvuga bwabereye ko urashaka kutwibutsa n'intara uberamo cyane cyane
intara sinozibuka neza ko sindazifise hafi mugabo twarerekanye intara turavuga n'amazina turavuga n'ikiringo ubwo bwicanyi bwagiye buraberamo buraberamo twerekana neza yuko hari gihe hari leta nshasha yategerezwa kwerekana yuko izoshira imbere ukugwanya kudahana kuko kugana kunyibana n'ibyo byasindikaje Burundi hama izo nzego zigakurikirana abo bose bashobora kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi twasanze rero twashatse gusaba leta twashatse gusaba inzego za leta zijejwe kugira amatohoza no guhana aba izo nkozi z'ikibi yuko zokora akazi kazo hama bagaheza bakagira amatohoza kuko ari igihe bibaza ati ngira ntabyo babona ntabwo biri kubera mu maso yabo tutireka tubibandikiye tubaha amazina hama bagende barabe abo bantu ko batapfuye abo bantu bagiye gukora amatohoza bafate bakurikirane abo babigishe kugira tugwanye kudahana mu Burundi.
Reka tuje ku rwenamwe mushikana Eric Nsengimana murafise ishyirahamwe rya rafise abariserukira mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi mwebwe mwabuvuze kwiga
ndakoze cyane ikintu cya mbere dutanguye kugana ni iyo nyifato y'iryo shyirahamwe SOS Clôture biriko biravuga ko muri kino gihe abakenyezi bariko baricwa mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kuko n'uwo ariko atarikubwira adasazwe no mu Burundi ngo ashobore kubona ibiriko birabera mu Burundi nibaza ko yosubira ku bantu bamuha amakuru kugira ngo bamuhe amakuru atomoye igihugu cy'u Burundi kigeze n'ingene kiriko kiragenda kugira ngo abantu bamenye ibiriko birabera mu gihugu cyiwe hanyuma twese mu ishyirahamwe ajapu turavugifite kubera ko zari ishyirahamwe ry'ugwaruka mpananira amajyambere muri afurika dukora mu gisata cacu c'agateka katina muntu ndetse no gukingira agateka katina muntu iyo rero ubuzima bw'umunyagihugu butosekaye canke hagira uwaka ubuzima biratubabaza kandi turabikora kandi turabikurikirana cane dukorera mu ntara zose mu makomine yose agize u Burundi twongeye ko ikindi gishobora gutuma tuvuga ibi nishiramwe ryashoye gushiraho rezo irimo abanyepolitike baba bugwaruka mu gihugu cyose baserukira abandi kuva kw'igihugu imigambwe yose igize igihugu cy'u Burundi iri muri opposition iri muri leta twagiye hamwe kugira ngo dushobore kugira ingufu umuntu wese ataramenya situation yaho aherereye rero tuvuganye na muri rezo muduhamagaye kugira ngo dushobore kuvugana na muri kino kiganiro bavuze ko ibyo bintu ariko baravuga rugushikuza kugira babikore nkuko bamye bahagaka imitima abarundi ariko barabumviriza
ariko iryo shyirahamwe matoza ryakoze Eric Seimana ryashyirahabona amagenekerezo nko ku itariki ya 25 ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka umukobwa wo muri bubanza bavuga ko yafashwe ku nguvu ikaba akavuga ko no ku genekerezo rya 33 ukwezi kwa gatandatu umushikirizwa manza Maître Yvette Nyunkindi yakorera i Bujumbura nawe nyene yanyurujwe akaba ataramenyekana hari baravuga itariki 9 y'ukwezi kw'indwi n'amagenekezo agaragara kandi n'amazina barashira ko bo bavuga busema canke ivyo batohoje mu bivuga ko bisa n'ibigaragara ko ivyo bintu bishobora kuba byarabaye
twebwe sinovuga ko ngo abo bantu nk'abo bavuze bashoboye kuba batarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarabatarab avuga ati nakana naka yarazimiye yazimiye kubera impamvu niho icyo cyegeranyo cyo cyaba gifise ishingiro ariko ugiye ugasanga iki cyegeranyo ngo abantu bariko barapfa abagore ngo bariko barapfa mu gihugu cy'u Burundi ngo muri no myaka ngo muri no minsi ijana umukuru w'igihugu ariho ngo baramwepariwa rero twakoreye ku by'abagore abantu bariko barapfa hanyuma ugaca uvugira muri rusange nk'uko kw'abantu bariko barapfa ibyo byabuvuze ibyo byaradushikiriye ariko ni ukubanza kuraba bapfa gute bigenda gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari abantu baba bafitaniye ingorane hagati yabo ugasanga bagiranye ibibazo iyo bagiranye ibibazo rero leta ikaba itarimwo cyangwa inzego zikukira iyo leta sinumva ingene ibantuze ikiba question ushyira muri ntuze muri raporo ikomeye nk'uko ukayisohora uyegeka kuri leta hanyuma amatohoza kuri ivete aritaraba ko arabituye ubutungane deja kandi ubutungane utanka atasho buragira burashika ko bakigira amatohoza sinumva ko yoca mvuga ko atakintu na kimwe kirakogwa kandi asanzwe arumere ndamuzi ko ari umushinga w'amanza z'amategeko ko imanza ziba ziri mu matohoza cyangwa hagize abitura ntacyo babivuga ko ngeneye bavuga ngo ntacyo ngo bariko barabivuga ko ku bantu bariko baricwa rero abo bantu bariko barica icyo nicyo twari dukwiye kumenya tuti muri izi ntara hapfuye nakana yishwe ni iki kubera ko baba bamuhaye amakuru baba bakizi icyatumye apfa gutyo rero tukamenya tuti nimba bapfuye nk'abanyijana abantu kweri bararenze bapfuye ubuzima bw'umuntu umwe naho nyene byagenze gute bagatanga ikicegeranyo kidatemwa abantu kiri credible
mu gihe nk'uko mubivuga ayo makuru y'uwatariyo mushyana Eric Nsengimana ikintu nibaza cyo bagituma ishyirahamwe SOS Tortue Burundi gishyira habona ayo ivyo cyatoje ni iki
ndambere SOS Tortue isohora izegeranyo bihengamye bitari byo kubera ko nk'uko mubizi abo bahora bari muri ntuze muri societe civile ama banyepolitike kuva kera kuva mu mwaka w'2015 bamye basohora izo raporo zimeze uko ku Burundi baba bashaka ko igihugu tuguma mu njyane abantu baguma bahagaritse imitima kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere kuko nibaza ko ariko kazi bahemberwa raporo zose zisohorwa na me muri ko yagiye nirahe agiye kufanda ibinyoma atana kimwe biravamwo none munsi rero ibyo akora ariko arondera kugira ngo ashobore kujisitira ibyo yatwayirahe nta gishasha ariko arazana mu mwizero wo kuvuga ngo ariko abikora ni bone fa cyangwa urukundo akunda igihugu ciwe
umushana yarmere niyongere ivyo umushana yarika bivuze Nsengimana avuze bari vyo kwari kugira ngo ayo maraporo yoba afise isano no kugira ngo Uburundi bugume busa nabi mu makungu
yuko bishikirizwa n'uyo Eric uca wumva ikabivuga kubera ashobora kuba atigenga canke ari amashirahamwe usanga atazi akazi k'amashirahamwe kuko amashirahamwe nk'ayakora ku bintu by'abana byo gutohoza uravuga ikintu kibi nuko ari kibi amakiza ko ari cinzo nk'ubu muri aya matohoza tugira twebwe tuba twayatuhuje neza kandi si kuvuga ko tutari mu Burundi atamakuru dutanga kuko amaraporo mu gihe tuyatanze iyo umuntu adashimye cyangwa akavuga ati ngo arimo ibinyoma navuga gusa ngo n'amaraporo y'ibinyoma aravuga ati uyu muntu banditse ariho twamubonye akamwerekana ariko ntibishobora kubwira ko tuba turazi yuko aba bantu tuba twatohoje neza yuko aba bantu tuvuze ko yapfuye aba yapfuye nta munsi n'umwe kuva 2015 bigeze bashobora kwerekana yuko amaraporo dutanga ari ibinyoma avuga ko ari ibinyoma gusa mugabo ntazi bashobora gusigura akarorero muri iyi raporo twatanze twaranditse nk'akarorero gatoyi itariki 2022 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka uwitwa Chantal Mukagwego yarishwe ku musozi Kavogero commune province ya Kirundo hama abiwe baragerageza kurondera barabura icyamwishe none uyo muntu ayo matohoza ari itariki imwe z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene haratowe ikiziga cyamaze kumera nabi cy'umukobwa w'imyaka 18 atashoboye kumenyekana kuko urumva yari yamaze kononekara icyo gituga cyatowe kuri ku musozi Nyamugari commune Buhiga province Karusi none ibyo byose byose gugwa nandi hari leta hakaba ari indi bagenje intwaro hakaba ari abajeje umutekano inyamiramabi hakaba ari n'ubutungane itariki 9 z'ukwindwi haratowe ikindi kiziga cy'umukobwa yitwa Marie Adike Ndayishemeza afite imyaka 18 umunyeshuri w'i secondaire aho rero bakerekana yuko ibyo bintu byabaye muri Musongati polisi iraza iragira consta nta muntu umwe yahagaritswe nta muntu umwe yakurikiranywe none ibyo byose n'ifoto yiwe turayishyirako y'uwo mwana none ibyo byose byo bari bihuha gute kandi abo bantu twabavuga amazina naho baba hama ntibashobore kuvuga bati cyane ayo mashyirahamwe nayo yabaye Eric ngira ntakora kuri ibyo bikogwa byo gukurikirana abantu no kuvuga ibitagenda neza ngira bakorera leta avuga ibigenda neza gusa kuko mu mashyirahamwe tuwe iwacu ari bigenda neza turabivuga ko bigenda neza ari bitagenda neza turabyerekana kuva tukiriko turakorera no mu Burundi niko karanga mutima kamashirahamwe aharanira gato y'akazi na muntu akandi karorero itariki 9 z'ukwezi kw'indwi nyene haratowe ikiziga cy'uwitwa Anita Savyimana w'imyaka 27 yatowe ku musozi Gatwaro commune na province ya Muramvya ibyo byose ko tutari mu Burundi twabyitumenya gute imyaka n'izina tugashiramo n'ibirango uwo muntu tukavuga duti ibyo rero biriko biraba twebwe nk'uko tuzi akaranga mutima k'amashirahamwe adaranirira igicaro bya politike tugeze kwerekana neza kugira dusabe leta kwikubita gashi dusabe inzego zibijejwe gukurikirana abo bantu nta kindi kintu tuba turiko turasaba nuko abagirwa n'ibyaha batokingirwa ahubwo gukurikiranwa kuko amategeko aratomoye bagaheza bakayakurikiza
Eric ivyo mushyanahe Ahmed niyongera ashikirije ni samakuru ashobora kuba yatangaje mu Burundi mu bivuga kwiki
icyo twese bivuga ko ni cya kindi karavuga ngo nawe ngo baravuga ngo umuntu ngo hanyuma ngo atavumara mu mwaka w'2025 ahubwo batoto niwe benshi ku bantu bamaze gushikirizwa na Armel kuko ibuka n'ibyabaye cyagiye bavuga ko umwe Giyobe yishwe umwe yatanisanze ubuvuga kuvuga ati barampanze ni morale ujya wese bari bamutangaje mu bantu bishwe hariho n'abandi benshi baje baravuga ko ku mateleviziyo ko bagize ngira yarabikurikiranye yarabibonye ko babatanze kuko bapfuye kandi bariho nibaza ko nawe nyine arasubabizi ko hari abantu benshi batangazwa kugira ngo bashike inyungu bashaka ariko ntitwavuga ko ati abantu bapfa nk'uko ariko arabivuga kandi birababaje ariko ikibazo nyine nk'uko ariko arabivuga bicwa gute bitwa n'abande ikibazo nuko kuko umuntu afite ingene avuka akagira ninge napfa kandi atagize herezo nkuko yategerezwa kurigira ico gihe ni haba kibazo rero nubwo ariko aravuga ngo sivyo dukorera ko twe dukorera muri kominote iba muri kominote turabibona dukorera mu gisata c'agataya kazi na muntu tugakorera muri protection ntibyumvikana ko tudashobora kuba tubikorera ko canke avuga ngo dukorera leta none wowe adakorera leta akorera nde kuko hari izo organization ziri ngaho zose ziri aho kuba ku yere programme ya guverinema ni nacyo gituma nabo mu gisata cyabo cy'agateka kazi na muntu leta isata icyo gisata nicyo gituma na ntuze n'ama organization asanzwe akorera mu gihugu ata kintu na kimwe aza gukorera mu majyambi y'igihugu rero umuntu uteye ni ukuvuga ko nimba afite izakora bitari mu migambi leta yarashyize imbere abarikakorera mu yindi leta mu gihe mu yindi leta naho uca wumva ko atanga raporo bivanye n'ibyo uyoshe
kujayireta mushi nta yaramere muri hanze y'igihugu amakuru muronka n'amakuru muhabwa n'abantu bari mu Burundi ikintu kibemeza ko abo barundi babwiye amakuru kuri canke ikintu kibemeza ko atazindi imvo bafise mu kwashikiriza amakuru y'ubwicanyi eka y'ibintu bibi gusa biba nko mu bamenyesha makuru ikintu kizwi nuko iyo ubajije umuntu utahari kenshi na kenshi iza kubwira byose ubanza guhinyuza niba atazindi entere uyo muntu afise mwebwe ivyo murabishika ko mukarabati uyu muntu aduhaye amakuru ariko atubwira amakuru y'ukuri koko
ego ega ivyo gutohoza ntituvyize turi nyuma y'igihugu n'ibintu twakora kuva kera turi mu Burundi kandi uri mu Burundi warashobora kuba uri Bujumbura n'ubu uri mu Cankuzo n'ubu uri ku musozi muri komine canke umusozi uri muri intara ya Ruyigi cyane ya Rutana hose tuba dufise abariko baraturabira ibyo ni kuva kera nabo baba kunama organization bari kakoreye Bujumbura ntabari mu Ruyigi ntabari he tuba dufise abaduserukira n'ubu turasaba duserukira rero abaduserukira rero ntibaba ari umwe cyane babiri kuko ibyo amatohoza mu byukuri iyo uronse inkuru imwe ukaba utaronse iyindi ishimangira canke yerekana yuko atariyo canke ibuze ibindi bintu kugira ibe inkuru ikwiye nko kumenya uyo muntu avuka he n'inde kuronka ifoto yiwe kumva mu muryango abamwo ko uyo muntu yabuzwe canke ari umuntu yapfuye ibyo byose n'ibintu tutohoza kugira tugire inkuru hari n'ibyo tudashobora gushyira hejuru kuko tutwa twabonye yuko atankuri kuye twarose urumva rero ibyo gutohoza dusanga tubizi si ubwa mbere tuba dutohoza turafise abantu baduserukira bari mu ntara mu makomine hama turafise n'abari mu nzego za leta kuko dushobora kumenya ko umuntu afungiwe mu kasho ka komisariya y'imabayi cyane yahe tufise umuntu mu nzego za leta nicyo gituma tuvuga duti bose si babi hariyo abataba bafise inguvu mugabo bafise ugushaka kuko ibintu bihinduka ivyo rero turafise abantu mu nzego za leta baduha amakuru amakuru atomowe bakaduha n'ivyandiko vyerekana yuko abo bantu ariho bari hama tugaheza tukaraba tukaverifya tukaraba yuko iyo nkuru ariyo kuko ugiye uratangiye inkuru bashobora no gutanga inkuru baguhaye ugasanga n'umuntu ashaka kukwandagaza kugira yerekane yuko atankuri kuyufise ibyo nkuko Eric yavuze no bimubwira kandi ndabyemanga ashaka azaminyuze azerekana mu raporo twebwe dutanga umuntu twashyize muri raporo ko yapfuye kandi ariho nta n'umunsi n'umwe ibyo turamaze no kubivuga i Geneve haje abo umushikiranganji w'ubutungane yahahora Laurentine Kanyana n'umushikirizamanza kizigenzo wa Repubulika barabonye yuko ata kintu na kimwe dutanga tudafite icyemezo twaravuze ati erekana aha umuntu twahize muri raporo utwereke raporo yasohotse umuntu uko yapfuye hama musanga ariho barabonye ko bidashoboka nicyo gituma rero nibaza yuko ku byerekeye amatohoza turabifitiye ubumenyi turaba twabikoze kuva tukiri mu Burundi ukuntu umuntu averifya informasiyo hama akayitanga hariyo ma informasiyo menshi dushobora gutanga tuba twarose kuko tutaba twaronse ibikwiye kugira ibi nkuru kuko gutanga informasiyo no kuraba iyo dosiye iri mu butungane ifise nde byose turabimenya kuko nakubwiye ko mu nzego nyinshi ari abantu bashaka ko ibintu bihinduka ariko barafasha kugira ibintu bijya habo n'abantu bikubita agashi umwe wese aherereye ahindure kandi ahindure ingendo ashobore gukurikirana gukora neza kazajejwe cyane cyane kugwanya kudahana kuko
ejo
ni aba yo Eric atabona abantu ariko barapfa cyangwa abantu ariko barahote kubuzima ni imana agira kuko abandi barakubwira yuko umuntu wawe yapfuye batagiraho bayitwara boja kwitwara bogira ubwoba ko bashobora kubakurikirana wewe rero mu gihe atabibona wewe nuko ari byiza kandi yoguma senga urumva yagiriwe amahigwe naye handi birababaza kubona umuntu wawe yishwe ntumenye uwamwishe niho amatohoza ngo bakurikirane abamwishe cyane ngo umenye igituma uyo muntu wawe yishwe ibintu byo bituma dushaka kugira tugwanye kudahara kutusabere inzego za leta zikurikirane abo bantu bose ariko barica abanyagihugu
Eric Nsengimana kuva habaye uruhagarara rwa politiki mu Burundi mu 2015 ubwicanyi bwariyongereye hariho n'abantu banyuruza abantu hariho abategera abantu bakabanyuruza hariho ababica ibyo byarashitse kuvuga ke ubwicanyi nabwo uriko uravugwa na SOS Tafutiri Burundi urabona kumengo na kagwi kuba gafise intumbero gashaka gushikako kwica kurondera kwica cyangwa guhohotera abigeme n'abakenyezi urumva ni umugambi nka kagwi nkako kwa gafise ku bwanyu abantu bakora ubwo bwicanyi bo bari bande hari abantu n'amashyirahamwe yakorera mu Burundi ashobora kwikeka hari ikindi kibazo nacyo nashaka kumenya niba uko mubibona leta yarafashe imigambi ikomeye yo gutuza ubwicanyi nk'ubwo buboneka ko atari programme ya leta
twebwe twibaza ko muri ivyo atakuvuga ngo wikeka abacanke bariya ariko abantu mu bihugu byose bitandukanye usanga iyo bafise ivyo bahuriye ko habishika bakatwara na gufungana bagatangira ibitura abantu bakabafunga abandi ugasanga barashobora kugera ku gushika igihe bashika bakicana hagati yabo bafise ivyo bapfa rero nitwovuga ngo ubwo wabupfa kuri iki kuko usanga umuntu ashobora gupfa bivanye n'ingene abaye muri sosiyete aba bana ingene abanye nabo abantu bivanye n'ivyo bapfa ivyo bita ama confident rero canke ibintu baba basangiye n'umuntu canke ushaka kunyaga uwundi tuwitwiwe abantu barashobora gupfa muno muri izo nzira canke ugasanga hariho n'abashobora kugurira abandi kugira ngo bashobore kubadandaza mugize iminsi mubona nka kurya hariho kampanye ba Armel batanguje bita ngo ndondeza n'abapasifike mwarayibonye ingene yakora umuntu baramutanga ko yapfuye ejo baheje kumuvuga ukamutora ikiziga canke bagatangwa kuvuga nk'uko nyene batanguye kuvuga ugasanga ijya ejo uwo muntu arapfuye ibyo rero urumva n'ibintu byinshi bari bifite icyo bigamije bari bifite icyo bari kubararondera muri politike abanyepolitike baba bariko barakora kenshi na kenshi usanga umuntu yashobora kwaka ubuzima muri izo nzira zitandukanye
tugaruke ku bintu mwashikirije reka mbaze mpakanya Hamida niyongere mu kanya gatoya cyane agira icyo avuze ku byo mushikirije
ibyo ashikirije n'ibyo nababwiye n'amashyirahamwe ayo yaba Eric n'amashyirahamwe nyene yo ngaho yo kugira yitwe ko bari ngaho n'amashyirahamwe mugabo ugasanga ibikorwa by'amashyirahamwe sije bariko barakora kuko umuntu avuga ati umuntu ari yicwa kubera imvo zitandukanye n'iki mugabo nibaza yuko iyo umuntu yishwe ukamusanga ikiziga kiryamye mu ibarabara ataba yishwe kubera yashwanye n'umuntu muri icyo gihe rero naho nyene bivanye kuri urwo rupfu hariyo abajejwe hari inyambiramabi hariyo ubutungane ategereza kumenya kuraba yuko iyo muntu yishwe wamwishe ingene bagira amatohoza mugabo ndibuca bareka iyo rero atamatohoza yatanumwe afashwe iyo atajambo ry'umutegetsi rivuga riti abo bantu bariko barica abantu tugiye kubakurikirana muri kuva uyu munsi byose birerekana yuko abo bantu bakora ubwo bwicanyi ari abantu bakingiwe kuko iyo atari abantu bakingiwe barakurikiranwa hama bagahanu icyo rero n'amashyirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu ategerezwa kuraba ahubwo ingene bwicanyi nk'ubwo buhagarika mu gihugu kuko ibintu biteye isoni kubona abantu bacicwa hama ugasanga nta matohoza inzego zose ziriho hari ubutungane hari igipolisi bwo ugasanga abantu ntibigera bakurikiranwa kugira bahane abariko barakora ibyo byaha ugasanga imiryango yaratuntuye kubera baratinya no kurira baratinya no gukurikirana uwo muntu wabo yishwe kuko bazi neza yuko bagiye kwitwara muri izo nzego atacuze ibiko zirabafasha bishobora kubagaruka kwa ahubwo nabo babasigaye ugasanga barakurikiranywe ibintu biteye ubwoba kategezwa kuba ahubwo akaryo k'amashyirahamwe kugira asabe ubutegetsi asabe izo nzego zose zikora akazi kazo
egome tugarutse
biteye isoni kubona umuntu apfa hama ntihagire umuntu umwe akurikirana kuba yamwishe ibintu biba byabaye ku murango umuntu agatorwa Grenade gatega ku murango ntihagire umuntu akurikirana ntihagire abantu bafatwa ntihagire ijambo ry'ihumure ribaho ibintu bera yuko ari mu gihugu nyene atabutegetsi buriho bukwiye bw'abanyagihugu bushobora gukingira abanyagihugu kuko mu by'abanyagihugu mu gihe adakingiwe mu gihe izo nzego zose zategeze gukora akazi zo gukurikirana izo nyamira izo nkozi z'ikibi ucubona neza yuko abo bantu bakora ibyo byaha kenshi baba bashyigikiwe kuko gukurikiranwa kandi guhanwa kuko amategeko aratomoye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amene ni yongere hari abantu bashaka kwibaza ko ishyira mu ijyanye ryo ba ifite umugambi ukuraba ibitagenda neza gusa mu Burundi kuva leta ishashibonetse mu Burundi hari makuru atangazwa avuga ashikiza imigambi yo leta imaze gufata ari guhana nk'imbonera kure zitwara nabi abapolisi barya ruswa eka canke bigenza nabi eka ubutungane kwakira ubutungane guzuriza bose ibintu ku bwanyu mu ishyirahamwe ryanyu byoba biriko bigenda neza n'ibi
twebwe ridukora ku byerekeye hariyo imyifato nyinshi leta yafashe nko kugwanya bakaboko n'umukuru w'igaruka ariko kuvuga mu minsi yeze yuko bagiye kuvuga amatungo baje bafise ibyo byose ni ibintu byiza mugabo twumva amashyirahamwe mu ishyirahamwe ry'iwacu tubije ntitubikora ko mugabo ibyo dukora ni byerekeye amatohoza mu gihe rero twaravuze mu minsi yeze igihe barekuye abari bafunzwe twarashimiye umushyirangano w'ubutungane nubwo tukavuga duti bandaye mufungura wo bose bafungiye za politiki kuko n'abandi bose bagize ikiringo cyabo kuko abo bagize ikiringo iyo minyororo bari baciwe n'ubutungane abo babananije bafunzwe iyo nzinzi bafungwa baba bari mu baba ariko bararenga ku mategeko tugasaba duti abo bantu barangije ikiringo cyabo cyo gufungwa ntibarekugwe bose ibyo rero nk'abagiye barekugwa n'umushyikirangange w'ubutungane abikoze turamushimira turavuga turashimye n'ibifato kuko aho tuba tuba tuvuga mu gisata dukoreramo ibyo dukoreramo rero abandi bikoreramo ngira barafise ukuntu bashima ntawuvuga ko byose ari bibi kuko urumva ariyo byiza biba biriho mugabo mu gihe uvuze ati tugiye kugwanya aba tugiye kugwanya ba kaboko tugiye kurekura kuraba ibyo bibazo byo mu butungane tubitorere umuti cyo ntucushima mu gihe biri mu majambo mugabo mu gihe babishyize mu bikorwa nk'umushyirahamwe w'ubutungane n'igihe yavuze akabishyira mu bikorwa tuzoreka gushima gushima kuko twebwe ntidukora mu kuvuga ibitagenda neza gusa na byiza turabivuga mugabo iyo biri mu majambo ntitadushima ngo yavuze neza kuko kuvuga biravugwa mugabo ingiro ikaba ibindi icyo bituma dusaba yuko imvugo yojana n'ingiro kugira ugere aho dushima ku bikorwa leta iriko irakora kuko tubashaka yuko yokora neza ikuzuza abanyagihugu ikagwanya kudahana ikarekura abo bose bafunzwe adakurikije amategeko aho ndiko mvuga nk'ababa bahegeje umunyororo baciriwe n'ubutungane abo unye mu gihe
ubutungane bwa barekuye itumva ingere boguma ukwezi kumwe ameza abiri umwaka n'urenga bagipfunzwe byose berekana yuko aramategeko abari karahunyango.
Mu gusozera kuri iki kibazo nashaka mushire nta Almere mu terakamu nk'abantu bo bakora ubwo bwicanyi eka mu terakamu kandi ni ikintu mwose ba leta yokora.
Icuga mbere twosaba abo cyane cyane leta y'u Burundi n'ukubera twasaba yuko inzego izijejo izo bisata ariko ubutungane igipolisi nuko bukurikirana abo bantu bakabafata bakabashyira imbere y'ubutungane hakurikije amategeko kuko amategeko ariho. Hamba tugasaba tukabwira n'abo bantu bakora ibyo bibaza yuko bakingiwe cyangwa bafise ubutegetsi muri leta yuko ata muntu n'umwe akomeye. Uyu munsi bagukingira, uyu munsi leta irikira gukingira, uyu munsi nk'umugambwe uri ku butegetsi, uyu munsi uzinanye n'uriya cyangwa uyu unye ari mu bategetsi bategeka igihugu, umugabo ntibizokwamaho naho hazoca imyaka uzokurikiranwa ku byaha wakoze. Ibyo byaha biriko birakogwa ni ibyaha bidahanagurika, ni ibyaha bidata igihe, uzokurikirana ubutungane bwaba ubw'u Burundi cyangwa mpuzamakungu. Yuko ibyo uri kurakora atahubizoja ibyo kurakora byose biriho wowe uzokurikiranwa, hariho n'abahagarikwa cy' imyaka n'imyaka. Abo rero ni yuko muri iki kinzana cya 2021 ata muntu acica umuntu hama ngo yijajare ngo arashigikiwe, kuko ibyo bintu byarekanye neza yuko gushigikirwa ari igihe gusa, n'umwanya uwo mwanya ugeze urahagarikwa, kandi umwe wese ahanigwa ku cyaha yakoze. Ntavuga ngo natumwe na naka cyane n'ishyizwe na naka, uzohagarikwa uzokurikiranwa ku cyaha wakoze.
Mwishika na hana mu Eric Nsengimana ibintu mushima mubona ko byagenze neza biko bigenda neza kuva leta nshasha ibonetse mu Burundi ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Leta nshasha iri ikintu cya mbere dushima ni uko iri kwita ugwaruka mu gushyiraho amaprogramme intumbero irashe y'ugwaruka mu gushaka kurufasha no mu kurukura mu bukene kugira ngo ibinjyane biri mu gwaruka na cyane nko kuvuga ibintu bijyanye na shomaje, kutagira akazi, kutagira icyo bakora bihagarare. Icyo ni ikintu cya mbere dushima cyane. Hanyuma ikindi dushima ni ukuntu bariko baragwanya ba kaboko mu gushyiraho umugambi urashe wo kurwanya igiturire no mu gushyiraho udusandugu mu gihugu cyose, aho umuntu azoba yabonye umuntu yari igiturire cyangwa yakoze ikindi kintu kitagenda neza azoca bishyikiriza umukuru w'igihugu bidatebye. Ibintu biriko biraba mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ni byinshi cyane byo kwitaho abantu kudahana, biriko biragabanuka aho inzego z'ubutungane ziriko zirakora zitanga kugira ngo ibintu bigende neza, imanza zishibwa ntizishyirwe mu ngiro. Ibyo byose akaba ari intumbero yatanzwe ko bigiye guhindurwa byihuta. Ibyo rero byose turabishima cyane, turashima intumbero bariko barakora ku mugambi w'iterambere haba no ku mugambi kandi wo mu bisata by'agateka kazi na muntu. Turashima iyo ntumbero n'umurindi bariko barabikorako, ndetse n'ingene bariko barashyira mu ngiro ibyo biyemeje bitariko biravugwa ku majambo gusa. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'ayo mashyirahamwe ya nk'iryo rya Mere rya Top Six, ni uko bamenya ko twebwe ntituri amashyirahamwe novuga nk'uko avugira leta, ahubwo turi amashyirahamwe ari ku rubuga rw'igihugu tuvuga ibiriko birabera mu gihugu, kandi tubikurikirana ku munsi tubibona, kandi turi ngaha tudahabwa amaraporo atariyo nka kumwe bavuga ngo naka yapfuye ejo bugaca bamubona ariko baramwerekana kuri televiziyo, ugasanga mugabo ntibasubiyemo bandike basaba imbabazi y'ingene batanze umuntu agapfa, bari bamushyize mu maraporo kugira ngo bashire ku byo bifuza. Rero icyo mbanura ni uko bohindura ingendo bakamenya ko ari Abarundi, bakamenya ko igihugu bariko baracafuza ejo bazosubira kuza kukibamo cyacafuye, kandi aribo bizobagora gusubira kukivuga neza mu mahungu, bakavuga ibiziko biragenda neza kugira ngo igihugu ni cyatwe politike ni ya twese tubwirizwa icyo dukoze kugira ngo igihugu kigende neza. Abo bari iyo ibyumviro babyubuzimo baje buntu bakunda igihugu cyabo.
Egome tukiri kuri nyine mushyana Eric Nsengimana kama motera namwe abubagizi ba nabi babandanye ubwicanyi hirya no hino bataramenyekana kama mwotera ni nakahe?
aka moto batera nuko bomenya ko umuntu wese ashaka kubuzima bw'undi ko nawe nyene rujya umwe banye rutamwibagiye ko yo bireka kuko nta kamaro kuko akubuzima mugenzi wawe kubera ko urucira mukaso rugahitana nyoko niko abarundi baciwe mugani bakareka kugipisha amaraso ya mugenzi wo kugira ngo ntazahumirwe muri kazoza umuntu wese yoba bikora ibyo arakwiye kuyisubirako akabihagarika kuko nta muntu numwe baniguhere umuntu ashobora kuvisha ubuzima bw'umuntu.
Tugaruke bashika ntahe ku kibazo gihambaye cyane rwose ku bintu bikomeye byashyize mu Burundi aho mu ndwi iheze impunzi za mbere zivuye i Mahama Mikami Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zatahutse mu Burundi zikakirwa n'abategetsi mu Burundi abajejwe intaro abajejwe amadini eka abategetsi ku mitumba eka n'abanyagihugu b'abarundi nyene munshya ntahe Ahmed Niyongere iryo tahuka ry'abarundi ba mbere umugwi wa mbere w'abarundi uvuye mu Mikami Mahama mwaryakiriye gute?
Jewe nibaza yuko byerekeye abarundi batahuka ni byiza cyane kuko y'umuntu yahunze haragira igihe agafata ingingo yo gutahuka mu gihe abona yuko ibyo yahunze bitakiriho umutekano muke ubunyi waragarutse kandi guhungazi yuko biva ku muntu nta wuhunga mu mugwi nta wuhunga byinshi inama y'undi umuntu wese ahunga ugacukiwe mu gihe rero bigira inama akabona yuko ajya guhunguka ibyiza ariko kuvuga yuko abarundi bose bagira batahuke erega gutahuka ntawe ugira umuntu gutahuka wewe nyine mu gihe n'umutekano rero nta n'uwo bahamagara gutahuka mu gihe wowe ubona icyo wahunze cyarahavuye nta n'uwusezera urafata akayiruka agenda ukavuga ati ibi bintu by'ubuhunga ndabivuyemo kuko icyo nahunze cyaraheze ubu ndasubiye inyuma bana bagiye barahunga abo basendefede bahungutse ugira ngo babagaye harageze igihe babona yuko hagira ibiganiro umutekano wagarutse umutekano wabo ukwiye hama bariyandikisha bataha ibyo rero nibaza yuko ari ikintu kiza cyane kandi uwo wese azokumva mu mutima wiwe afise umutekano ukwiye ntazabure gutaha kuko kuba mu buhungiro si ibintu byoroshye n'ibintu bigoye kutagira igihugu n'ibintu bigoye umuntu icyo bituma mu gihe afashe ingingo yo guhunga ari ingingo ikomeye cyane ari ingingo ijyanye n'umutekano muke kandi atanumagisha inama umuntu wese arahunga agahunguka ku bushake bwiwe mu gihe yumva atekanye umutekano.
Hari amakuru yatangajwe cyane cyane kuri izo mpunzi ziva i Mahama arizo zitari bwatahuke cyane rwose ari nyinshi i Burundi amakuru yavuga ko hariho nk'abarundi bamwe bamwe eka canke amashyirahamwe eka abantu bataborohereza mu cyifuzo cyabo cyo gutahuka abo barundi bakaba no muri iki gihe babandanye gushikiriza ibyo birego izo mwibaza ko ari ibintu byabaye mushyira ntare Almeda Niyongere
yageni ya zamo sijesi ndi mu gisata cyo gukurikirana iby'impunzi n'ibisata nakorera ko mugabo ibyo nagiye ndumviriza hirya no hino narumvise yuko ari abantu banditse ko bashaka gutaha gusangira inyifato bakoresheje niyo nyifato idakwiriye kuko mu gihe ushaka gutaha ntiwandikira igihugu wahunze yutaha ushaka gutaha wandikira haseri ama ugasaba kwitunganya ukuntu utaha ibyo nzo nabonye gusa mu byerekeye ukuntu bakoresha bashaka gutaha ariko sinibaza ko ari umuntu yabuze umuntu gutaha kujya cyawe ubuze umuntu guhunga kuko mu gihe ushaka gutaha n'ubu hase nagiye numva ivuga ati umuvugizi wa sehera avuga ati ndasabye abashaka gutaha baje biyandikishe muri hase ati bijye byo gushyira amakete kuma WhatsApp kuma rezo sosiyo siyo nyifato ikwiye umuntu ashaka gutaha mu gihe aba ariko arakurikiranwa na hasere ibyo gusa nibyo nabonye habaye ngira kwabaye kutamenya amategeko abagenga cyangwa igihe nibo bigenza mugabo sinibaza ko ari umuntu yabuze umuntu guhunguka nkuko atawubuze umuntu guhunga kuko ni ingingo ifatwa n'uwo muntu nyine ntawe uzokubwira ngo umutekano wawe urakwiye wewe nyine mu gihe utanumwagishije inama mu guhunga niko uzokwigira inama ukaraba yuko usubiye inyuma umutekano wawe ukwiye hama ugaheza ufata iyo ngingo hama hasere ikabafasha gutahuka mu mutekano kandi hakurikije amategeko agenga ico gisata
mushe ntahe Eric Nsegimana igikorwa eka caranguye mu ndwi iheze mu Burundi aho impunzi zishika 500 zivuye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikampi y'amahama zatahuka zikakirwa n'umunezero mwinshi mu Burundi ico gikorwa mwebwe mashakiye gute
ico gikorwa turagikenguruka cyane kandi tugakengurukira na leta y'u Burundi na cyane inyincubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye we kuva acimikwa yaciye atera kama impunzi ko zotahuka zikaza zikubaka igihugu cyazo na cyane ko nk'uko mubibona abo mashyirahamwe y'abatortire n'ayandi bacuditse hamwe babandanye basohora ivyegeranyo vyo gutera ubwoba abandi kugira ngo batahe rero murabona ko abari barushe bakaruhira muri ico gihugu c'u Rwanda hanyuma bakiheba bakandikira igihugu c'u Burundi bakandikira u Rwanda bakandikira HCR mu gihe bari barondeye ingene bataha bakabafungira muri ico gihugu akaba rero batanguye gutaha nshimira ivyo bihugu bibiri byashoboye kugira kuyumvikana harimo na HCR yashoboye gufasilita kugira abashobore gutahuka mu zabo kandi n'abandi bakaba biteguriye kubandanya bataha ariko nkavuga ko ayo maraporo aza muri kino gihe abaje gutera ubwoba abo izo mpunzi ariko nkazibwira ko mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu nyabagendwa igihugu cy'amatano ubu kuko bagisize bagasubira mu gihugu cyabo bakaza tukacyubaka kandi bakirinda cyane ayo maraporo asohorwa n'ayo mashyirahamwe kubera nta yindi ntumbero abafise atari ugutera ubwoba abose rimwe kugira ntibabe hamwe rero boza bakatugashima cyane ukuntu bariko barahunguka ku bwinshi tukubaka igihugu cyacu kuko amahanga agumara amahanga sendose bose bazotegerezwa gutaha
ku byerekeye amakuru nayo yatangajwe atangazwa n'impunzi eka yatangajwe n'imbere y'uko zitahuka ko zitariko ziroherezwa mu gikorwa cyo gutahuka eka n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho nk'abarundi cyanke yandi mashyirahamwe yoba ataborohereje eka atanashaka yuko batahuka ayo makuru mwayakiriye gute mwayumvise gute
ni bimwe nyine ariko ndabatera ivyatsi abo barmere na bamagi mwarumvise ivyo bashikirije imbere yuko zitahuka kubera ko barazi ko zitashe batatuka buri co bafungura amahera bahora baronka ngo bariko barazifasha azoca agarara ingene bahora babayeho bizoca bihinduka mwarabibonye ingene bavuga bataziyambitse bumvise ko ariho impunzi zamaze gufata iya mbere kugira ngo zitahe mwarabyumvise ingene ivyo bashikirije ivyo magi yashikirije mwarabyumvise wamengana urudandazwa ariko aragira turabatera ivyatsi tukavuga tuti iyo nyifato niyo guhinduka bakamenya ko ari abarundi bakagaruka n'ubuntu bw'abarundi kugira ngo ejo bashobore kugira kuzogaruka no mu gihugu dushobora kubakira nk'abandi kandi tuzobakira nk'uko bisanzwe bikubise agashe bakagaruka kuko n'abandi baraje kandi nta numwe yabari yugwarangira barabonye igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa iyo nyifato ayo mashyirahamwe ntibereye ku bantu bitwa ko baharanira agateka kazi na muntu agateka k'abana iyo nyifato turifuza ko bivuze mu wakaci buntu bagahindura iyo nyifato yabo
mu gusozera kuri iki kibazo mushyirahamwe Almere niyongere
kavuga urumva ko ari imvugo nyine y'userukira leta ari iyo kuvuga ati ntiyabagendwa ngo yamashyirahamwe ngo ariko ngo aravuga amaraporo atera ubwoba mugabo je namubariye ko aramazina y'abantu bishwe naho baba atamatohoza araba urumva ari kuvuga ko tuvuga ibintu biboneka ibyo rero novuga yuko atari amaraporo ariko aravuga kubera abantu ariko barataha ariko barahunguka aramaraporo yatangwa n'imbere ya 2015 kuko twaba dutanga amaraporo twebwe kandi icyo gihe imbere ya 2015 wariyo n'abafatwa bari mu nzego za leta twerekanye neza yuko bafise uruhara mu bwicanyi byerekeza torture byarasubiye inyuma cyane gusa kuko inyuma y'2015 byarasubiye inyuma kandi torture yari yaheze mugabo ubunyo naho byasubiye inyuma uwo rero ni kuraba n'ifato agira itandukanye n'ifato y'abategetsi ko navugira leta yora imvugo avuga ahubwo akadoma ku rutoki agasaba yuko inzego za leta zokora kugira zikurikirana ariko bakora ibyaha hama habu kugwanya kudahana nayo abatahuka n'ibyiza ubutaha iwabo n'ibyiza biraryoshe cyane n'abandi bazotaha mu gihe umuntu azokumva umutekano wiwe ukwiye ko gutaha se kivunga gutaha n'igihe umuntu wese ayumva atanduwe ama araheza gataha iyo urumva niko gusa inyifato n'imvugo y'abategetsi bari muri leta bariko bara bariregura ku bya biri bariko baragirizwa n'inyifato y'amashira hamwe rero ada hanyuma gataha kazi na muntu bikerekana yuko ari ibintu inzego zimwe nabo baba bakorera mu gihugu kimwe n'ibisata bitandukanye kuko amashyirahamwe ategerezwa kuba ijisho akarebeka kugira asabe yuko leta ikurikiza porogaramu yabo nziza yo gufasha abanyagihugu atari porogaramu yo gucinyiza cyangwa guhohotera abanyagihugu amashyirahamwe akongera agashima ibyiza leta iba yakoze kugira ibandanye muri iyo myifato gukorera neza abanyagihugu nta utandukanya inzego za leta igipolisi n'amashyirahamwe adakanyije cyangwa bya politiki mugabe ayo mashyirahamwe nk'ayo ariho wose mu bihugu byose hariyo amashyirahamwe usanga ashinzwe gukorera mu kwaha kwa leta kugira ashobore kubaho ntakore ibijyanye n'igahanda gatakazi na muntu uko abanya gatakazi na muntu urabye bakora ibintu bizegana gatakazi na muntu neza yuko badatewe ubwoba na leta n'abantu akora akazi kabo mu bwigenge nangere
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu rikorera mu kwaha kwa leta.
Oya nk'uko ariko arabivuga amashyirahamwe yose yemererwa na leta mu gihugu ariko akaba afise programme akoreramo sinumva avuze ngo ishyirahamwe ngo rikorera mu kwaha kwa leta icyo aba ashatse kuvuga kuko twebwe nimba ari kitagenda neza tuba twabonye turagishikiriza haba amatangazo cyangwa tukegera n'abaserukira leta aho baba bitagenze neza hanyuma kandi tugakora n'ibikorwa bijyanye n'agateka kazi na muntu na cyane cyane kubamenyesha uburenganzira bwabo abanyagihugu ndetse no kwigisha abaserukira abandi nyine bakwiye kwigenza turakora ibintu bitandukanye ivyo kuvuga ko dukorera mu kwaha kwa leta sinumva ingene yovuga ko dukorera mu kwaha kwa leta ica mbere nta nuko leta iduhemba hanyuma leta ntabiri duha nta mahera turonka ya guverinema rero yariko aravuga ivyo gukorera mu kwaha kwabo kandi nubwo leta yosubivansiyona amashyirahamwe n'ahandi barayasubivansiyona n'ibisanzwe bakabaha amafaranga kugira bakore neza ari sinumva icyo ariko abivuga afatiye ko ariko ibyo turiko turavuga birumvikana ndibaza ko nawe nyine arabizi ko bama batangaje abantu ngo banaka bapfuye ejo bagatokomeye kandi bacanke bakaba banariho ejo bakavuga ko bakomeye ata kibazo na kimwe bafise hanyuma kandi arazi ko na cyane cyane kandi ko bama kandi bongeye bakavuga ngo ngo ngaha ibintu byacitse ugasanga nta kintu na kimwe kicyari rero nashaka ndamubwire ko ishyirahamwe ridakora iby'agateka kazi na muntu iyo ririko rirabesha iyo ririko rirambika ibara ikindi gihugu ataricyo gisigura ko ishyirahamwe riba ririko rirakorera agateka kazi na muntu kigenga ahubwo ishyirahamwe ryemerwa ku byo ririko rirakora ariko mu byo ariko rirakora rikoze mukuri naho giteka gusumba
egome mu gusozera kuri iki kiganiro nashaka mungire icyo mumbwiye uko muri babiri cyane cyane ku byerekeye ibitero byakozwe n'umuhari urwanya ubutegetsi Red Tabara mu ndwi ziheze mu ntara ya Rumonge nashaka nangure kuri mwebwe Amere Niyongere ibyo bitero mwabibonye gute birafise insiguro muri iki gihe
ku byerekeye ibitero narabyumvise mu iradiyo bariko baravuga yuko hari umugwire tetabara wa wemeje uko uri kuragira ibitero je ubwa mbere ndumuntu adakunda ibintu bijanye n'inguvu ibintu biciye mu nguvu cyo ituma nabonye yuko hatari hakwiye yuko haba abasubira kuzana inzira y'ingwano kuko inzira y'ingwano yica abantu benshi hariyo ariko ibyo cyane cyane kenshi biba mu gihe inzira y'ibiganiro yanse itakunze icyo gituma icyo mpamagarirwa mbere ni gusaba yuko abariko barashyira imbere inzira yo kugwana yuko guhagarika ariko tugasaba na Leta y'u Burundi yuko iyo raba ingene ishyira imbere ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira bashobore kureka cyangwa guhagarika abashaka guca mu nzira yo gukoresha inguvu bagaheza bakicarana bakaraba ibikwiye kugira habe intwaro isangiye na bose kuko iyo ibiganiro byanse kenshi hataba inguvu bacaba mu nzira y'abandi batahaba bacakoresha inzira z'inguvu nazo ugasanga n'inzira zidafasha cyane kuko ari inzira zituma hapfa abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bakagira ubwoba bamwe bakangara hagapfa abanyagihugu benshi kubera izo nzira ziba ari inzira ziba zijyanye n'inguvu kubera kenshi habuze inzira z'inganiro
Mwushana Erika Nsengimana na mwe ili vitero vizaba emorundi vizu muhali rede tabara urugwanyu mutayitse mwala vizu mvise izo vitero uyafise insiguro mwiki gihe mwa vya kile gute
no na siguro ni mwe vizu gira kuko na hamwe vijanya ni nabara vizu gira vishita umono kukinu na kimwe nabara itangura ikarangitu wanawandi changinu na irangize ikakaralira honyene rero twegen ahubwo turabitera ibyatsi twavyumvise mu barabara nkuko nta mugwi numwe wa leta uravyumva kandi natwege nyene twarumvise ngo bace ngaho abadeserikira muri zo ntara baravuga ko bavyumva hanyuma nta twovuga ngo n'umugitero ngo catewe na leta tabara ko nta muntu numwe turi gatwumva aba ku ruhande rwa leta narabonye itangazo ryasohowe nabo ba leta tabara rivuga ko abapolisi babateye ngo ku birindiro byabo ko nta muntu numwe turi gatwumva ofisiyere yemeza ivyo bitero ko byabaye tubyumva gutyo ku matwi ariko bamwe byo bari ivyo ntabwo inzira y'intambara ari nziza turi muri politike isanzwe mu gihugu cy'u Burundi ntambara yararangiye bose boshira inkota mu bwubatsi bagashobora kurojonya abandi mu bikorwa by'iterambere atawanjye wangura n'imbara bahunze bagahunguka bakirinda cyane cyose cyose bagihungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuko intambara nta muntu uvuga ko yoyishyigikira intambara n'imbi twayicemo turayizira ruhisha rero ntitwifuza ko mu Burundi hose tuba kuba intambara
Eric Nsengimana Armel Niyongere ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire ni radio ijwi y'Amerika turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi y'Amerika
radio ijwi y'Amerika yabaye isubizo cyacu radio America, yo, ya bayi, isubizo cyacu. Mugutera, igihugu cy'u Burundi. Ya bayi, isubizo cyacu. Mugutanga ijambo, mu banyagihugu, yo, ya bayi, isubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo kwijwi ry'Amerika radio kwijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu Gutierrez gihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakarorero